Bienvenue à Radio Isgui d'Amérique. Radio Ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25 31 na metero 41 mu gitondo muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda leta yemeje ingamba zigamije gukumira no kwirinda icyorezo cya COVID-19, urugero nta kazi, nta ngendo guhera saa tatu z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo.
Iyo amasaha rero agabanutse, umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse.
Canisius Bihira impuguke mu by'ubukungu muramwumva mu nkuru ya Eric Bagira Ubusa. Mu Burundi hafashwe abagore n'abakobwa bategurwaga ngo bazagurishwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati.
Aba rero akaba ari rwarudandazwa rw'abantu, hariho abari bamazeyo indwi zibiri, abamazeyo indwi, abantu baza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe baca babashora. Murumva rero ko ari rwarudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirirwa ruyamirizwa ku isi yose.
Muyize Nkuru Nziza wungirije umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itora ryahuje intumwa z'abahagarariye abatoye zitwa Electoral College mu Cyongereza canke College Electorale mu Gifaransa, zaratoye ziremeza ko Joe Biden yatsinze amatora ku majwi arenga 270 asabwa kugira uwahiganwe atahukane intsinzi. Biden yaronse amajwi 302 arenga kuyasabwa mu gutsindira presidansi ya Amerika. Biden ni umudemokrate amaze hafi imyaka 50 ku rubuga rwa politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itsinda ryiwe ritumye umurepublikani Trump aba perezida wa gatanu, byanse kwiyongeza manda ya kabiri muri White House mu myaka 244 y'akahise ka Amerika. Itora rya college y'itora canke electoral college ni umugenzo wamukoreshwa mu matora yo muri Amerika uko imyaka 4 iheze. Ariko kuva haba amatora ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka, Perezida Trump nahengeshanya kwemeza kandi atabyemeza yerekanye ko amatora yabayemwo ubusuma mu mareta akiranirwa kubwo kugira intumwa z'abahagarariye abatoye nyinshi. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Barr, umwe mu basomambike ba Perezida Donald Trump, ejo ku munsi wa mbere yaratanze imihoho. Ibi bikurikiye ukutumvikana kwigeze kuba hagati yiwe na Perezida nyuma y'ibyashyikirijwe na Perezida Trump ataho bishingiye ko amatora yabayemwo ubusuma, hongeye ko kutumvikana ku matohoza ku muhungu wa Perezida yatowe Joe Biden. Perezida Trump yaragaragaje ishavu inyuma y'aho William Barr atangarije mu ntango z'uku kwezi ko ubushikiranganji bw'ubutungane atabyemeza bwaronse yuko habaye ubusuma bw'amajwi burenze ku buryo byari gutuma hari igihinduka mu byavuye mu matora. William Barr yavuze ko umunsi wiwe wa nyuma wo muri iyo mirimo uzorangira imbere ya Noheli ku itariki 23 uku kwezi kw'12. Ububirigi bwaremeje ko ku mpera z'ukwezi kwa 6 buzoha umuryango wa Patrice Lumumba waharaniye intahe yo kwikukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iginyo ryiwe ryakuwe mu kiziga ciwe. Perezida Felix Tshisekedi yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Iryo ginyo ryatswe umupolisi w'Ububirigi yiyemereye ko yaritwaye inyuma y'aho Lumumba agandaguriwe mu 1961. Perezida Tshisekedi mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yavuze ko iryo ginyo rishobora kuzotangwa igihe Congo izohimbaza imyaka 61 yikukiye itariki 30 z'ukwezi kwa 6. Lumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa Congo afite imyaka 34 y'amavuko ku ntwari y'umwami Baudouin w'Ububiligi. Yakuwe ku butegetsi mu nyuma atabwa mu ibohero aborezwa igufa mu nyuma yicwa mu kwezi kwa mbere mwaka w'1961. Muri Afrika kandi Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ejo kuwa mbere yararahiriye manda ya gatatu yateye amahane asaba abatavuga rumwe nawe gufasha mu guhagarika uruhagarara inyuma y'ubwicanyi bushingiye ku matora bwahitanye ubuzima bw'abantu 85. Ibirori byo kurahira kwiwe byitabwe n'abakuru b'ibihugu 13 bya Afrika hamwe n'umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'andi makungu Jean-Yves Le Drian ndetse n'uwahoze atwara Ubufaransa Nicolas Sarkozy ariko abatavuga rumwe nawe ntibabyitabiriye haruhande yo kutitabira amatora yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi yasubije Ouattara ku butegetsi. Ouattara yaremeye ko agiye kugena umushikiranganji ajejwe kunywanisha abenegihugu muri leta agiye kuzoshinga. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Henri Konan Bedier mu biheze yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abanyagihugu.
Arakoze aroyize bigirimana utugejejeho amakuru avuga hirya no hino ku isi. Tubibutse ko igihe mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzi gushika izahinzi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda. Leta y'icyo gihugu yatangaje ingamba zindi zidasanzwe zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe ubuzima igaragaza ko umubare w'abandura iki cyorezo yongeye kwiyongera kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura basaga 607,000. Eric Bagirubusa yacishije amaso mu byemezo by'inama y'abaminisitiri raye iteranye mwijoro ryo kuri uyu wa mbere. Adutegurira inkuru.
Zimwe mu ngamba zidasanzwe zongeye gushimangirwa n'inama y'abaminisitiri yateranye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere harimo gusubika ku mugaragaro amakoraniro ku rwego rw'igihugu. Guverinoma yemeje isubika ry'inama ngarukamwaka y'igihugu y'umushyikirano. Mu zindi ngamba zafashwe zireba igihugu cyose mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020 ingendo zibujijwe kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 zo mu gitondo. Aha birumvikana ko guverinoma yakuyeho isaha imwe kuko ingendo za nijoro zarangiraga saa 4. Guverinoma kandi yanzuye ko kuva ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 12 kugeza ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2021 ingendo zizaba zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Kubirebana n'amateraniro rusange naho imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hatandukanye byakuweho, umubare w'abitabiri inama nawo ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu baho bateranira. Bose kandi guverinoma yategetse ko bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ku bikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu ngo ariko bagasimburana. Imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zemeye gutwara 50% by'umubare w'abantu zemererwa gutwara kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni mu gihe ubusanzwe zari zarahawe gutwara abagenzi kumuza ndengo y'100%, hari impungenge ko ibiciro by'ingendo byaba bigiye kongera kuzamuka. Kubirebana n'insengero zari zarahawe uburenganzira bwo gukora nyuma yo kugenzura ko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo nabwo inshuro imwe ku cyumweru. Imihango yo gushyingura guverinoma yavuze ko itagomba kurenza abantu 50, naho umubare w'abitabiriye kiriyo nawo ntugomba kurenza abantu 15 icyarimwe. Ku myitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro cyangwa se gyms no kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora guverinoma yanzuye ko abantu bacumbitse kuri hoteli bo bemerewe gukorera izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo, ariko nabwo babanje kwerekana ko bipimishije COVID-19. Imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi guverinoma yayihagaritse gusa ku makipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemereye gukomeza kuyitabira. Guverinoma kandi yafashe ingamba zihariye kubireba umujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, aho ingendo zibujijweho kuva saa moya z'ijoro kugera saa kumi za mu gitondo. Inama zirabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 z'ukwezi. Mu karere ka Musanze kandi insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru, naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Inama y'abaminisitiri yongeye kwibutsa ishimitse abaturarwanda bose ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Guverinoma yibukije ko batazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Mu gushaka gusobanukirwa ingaruka bishobora kugira ku bukungu bw'u Rwanda, izwi rya Amerika yiyambaje impuguke mu by'ubukungu bwana Kanizi Usibihira maze avuga ko kuba muri ibi byemezo hagabanyijwe amasaha y'akazi ari ikibazo gikomeye.
Abo bose batangaga amaserivisi urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma, noneho n'abandi uwikorera gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse. Ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha 24/24, noneho bagatanga amashifuti ubwo abantu bakiyongera mu gukora akazi. Iyo amasaha rero agabanutse umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse. Ni ikibazo kitatworoheye.
Bivuze ngo rero ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzagabanuka?
Buzagabanuka cyane rwose kubera kiriya cyemezo bafashe, ariko nta kundi kuko iki cyorezo cya COVID-19 kimeze nabi cyane, kirafata abantu bakiri bato kikabica, kirafata abakuru kikabica.
Hari kandi abari bafite ubukwe muri uku kwezi bavuga ko ibi byemezo byabakomye mu nkokora muri gahunda bari bapanze, nk'uyu musore uvuga ko kugeza bari mu gihirahiro.
Numvaga wende cyari gukorwa bari kuvuga ati wenda ubukwe ntabwo mugomba kurenza abantu 15 cyangwa 30, cyangwa se bakavuga ati haze pare w'umuhungu na marene w'umukobwa n'ababyeyi babiri b'umukobwa, ubwo ni papa na mama we, n'ababyeyi babiri b'umusore bagendeye kwa padiri babasezeranye. Nibava kwa padiri gusezeranya biyakirire muri hoteli basige n'intera yabugenewe birangire, cyangwa se ibyo kwiyakira biveho. Nibava gusezerana kwa padiri bajye kwifotoza batahe. Ariko nk'ubungubu urabona ko ni ikibazo gikomeye. Niba wari warishyura avance ya sare, kwishyura avance ku myenda, ukishyura avance ku bindi bintu byose bizakenerwa, ubungubu ntabwo amafaranga bayagusubiye.
None ubwo harakurikiraho iki? Murakora iki?
Ubushigiye gukurikiraho nyine ni ukuganira kw'imiryango, tukaraba ko ubukwe nyine tubwimurira mu yandi matariki yo mu yandi mezi. Ariko nanone nabyo ni ikibazo ko ntabwo tuzi igihe icyorezo kizarangirira, kereka iyaba umuntu yari azi igihe urukingo ruzabonekera akaba aribwo avuga ati ubukwe bwanjye buzajya mu kwezi urukingo ruzaboneka. Ubu nyine turi mu gihirahiro nta kundi.
Kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura abasaga 600,000, abamaze gukira nabo baragera hafi 600,000, ni mu gihe abakirwaye iki cyorezo COVID-19 bo ari 695, naho abamaze gupfa ni 56. Guverinoma kandi yemeje ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 Perezida wa Repubulika Paul Kagame azagirana ikiganiro n'abandi bayobozi, abaturage n'abanyamakuru, ndetse akageza ku Banyarwanda uko igihugu kizaba gihagaze. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Muri Uganda kuri wa mbere itsinda rya mbere ry'impunzi z'Abarundi bagera ku 120 batahukanywe bavuye mu nkambi ya Nakivale bahagurukiye ku kibuga cy'indege i Kampala, babifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Igice cya mbere cy'Abarundi bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntumbero yo tawukanwa mu gihugu cyabo. Kuri abo Barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'Abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu, by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi, kandi Abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira, nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye murengera.
Bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko icyo bari barahunze caheze.
Muntumbero w'igira dusubire mu gihugu cacu c'amavukiro, na cane cane ko by'ukuri harimwo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakoregi twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike makiri y'igihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose, kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Icya kabiri ko leta mbyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka. Hariho abantu usanga basize amazu yabo, ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi, canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship, turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu HCR gitaye impunzi ku isi ari na Kivare mu gikorwa cyo gutahukaniza impunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko arababyisabiye kugushaka kwabo. Nabo biruko harabandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivare bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha, kuko kuri bo icyo bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icyatumye duhunga ikiragahera ntabwo babivuze duteye, kandi turarimye ko tuzotaha nihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu gotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe, ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu. Hakaba n'abandi rero kandi batumwe na leta, umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho, ubu rero ni wowe uri ku gikorwa. Rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye, niko no gutaha imvuzi zitandukanye.
Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Ico gihe Pierre Nkurikije umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intora gati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mukuru igihugu yumvise akamo kabo.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi bahera umukuru wacu w'igihugu cacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cabo, kandi atari ho bamerewe neza kurusha, ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzima bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi ry'Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihindutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48,000 ikambi ya Nakivare yonye ne ikabiri mwabarenga gato 41,000. Cyeclave ni inkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere igipolisi cyafashe abagore n'abakobwa 101 bari bagiye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu bafatiwe ahantu hakorera ishyirahamwe ryemewe n'amategeko. Inkuru yateguwe na Eloge Wilikaneza i Nairobi.
Abo bigeme n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aho igipolisi cyabasanze handitse ko akorera ishyirahamwe yizwi n'amategeko. Icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza yabwiye amenyeshamakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi kwiri ishyirahamwe risanzwe rifise aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze n'uko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri ishyirahamwe hariho abarigize, aho bari bapanze iyo nzu ku maherashika 2,000,000 Abarundi baramaze kumenyekana ko bafise aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu vya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwarudandazwa rw'abantu, hariho abari bamazeyo indwi zibiri, abamazeyo indwi, abantu heza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaho bashora. Murumva rero ko ari rwarudandazwa rw'abantu rubujijwe gwirwa ruyamirizwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko byemezwa na Prime Mbarukeye, umukuru w'ishyirahamwe ONSCT Ton Frère rigwanya urudandazwa rw'abantu. Yabwirijwe rya Amerika ko abarenga 140 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'2018.
Twisunze ingengabihe dufise yo mu mwaka w'2018, Abarundi n'Abarundikazi bashika 251 baratwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu by'Abarabu. Hanyuma rero mu mwaka nawo 2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika 497 nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano mu mwaka uheze w'2019 n'ivyo bihugu nyine twavuze by'Abarabu. Hakaba harimwo abakenyezi 318, abagabo 82, n'abana 97. Izo biharuro vyariyongereye ku bice bishika 32% canke birenga gato ugiranije n'umwaka wo hirya w'2018.
Florence Bovin, umukuru w'ishyirahamwe Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini, amenyesha ko urwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongeraho ko baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika, bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gurubangami wa hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Baruke atwara ONSCT wa Ton Frère afite ibintu bine nyamukuru asaba leta y'u Burundi kugira ngo ituze urucuruzwa rw'abantu. Muri ivyo harimo gushyiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu b'Abarundi n'Abarundikazi bashorwamo nk'uko n'ibindi bihugu byo mu karere no ku isi bikora.
Gushiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamo kugira ngo vyikuri abarundi n'abarundikazi bashaka kuje gusaba akazi muri ivyo bihugu baze bagende bakingiwe, gutyo bashitse hariya mu birya bihugu bashobore gukingirwa, kuvuzwa no guhembwa bikwiye, kandi agashahara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iriko iratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu, bitabufasha kwirwa urudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi. Ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimirizwa gukurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda. Ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose ngo igatahukana mu Burundi bariya bose bariya n'abarundikazi bagore mu bariya bihugu by'Abarabu.
Icyegera cy'umuvuzi w'igipolisi ahamagariye imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere.
Batari bake bagiye badasezeye imiryango yabo, bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo. Ari nacyo gituma tubasaba yuko bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babataba barimo.
Abarundi n'Abarundikazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi, nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga vyerekana. Ibihugu ni navyo kandi bijanwamwo abaturuka mu bihugu vy'ibiyaga binini vya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu baco bareke gutwarwa nk'inyagano, ahubwo bagende hisunzwa amategeko. Abakora urucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu vya Rutura. Mu minsi ishize, Amerika yanishije kwima viza no gufatira imitungo abaganda bane bagiriye icaha co kudandaza abana bo mu miryango ikenye cane. Roger Urika neza, Ijwi rya Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu nkambi ya Lusenda iri mu majyepfo y'iburasirazuba bw'icyo gihugu abanyeshuri bo mu mashuri abanza ntibabona ibikoresho by'ishuri bihagije ibyo bigira ingaruka ku myigire yabo iyo nkambi yakiriye impunzi z'abarundi kuva muri 2015 irimo izirenga 30,000 umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yarabasuye
Kwishuri ribanza rya Epeza wati twasanze abanyeshuri bari gukora ibizamini by'igihembwe cy'ambere ariko bavuga yuko kuva imyaka y'amashuri 2020-2021 watangira nta bikoresho by'ishuri bari bahabwa
Jewe mvite igikoresho kimwe ikayimwe n'ikaramimwe mbuzi ikayimwe mchano rigipapuro cyo bijya ibipapuro sanga batayari niga mu gatandatu niyo niga
None si yandika mu gutyo kayimwe.
Ika yimwe. Ndafata igipapuro kimwe aca nandika ino imbere kobera turi mu examen na cyane nandikira.
Yavuze ko cyere nta makaye n'amforome intebe n'inkwe amakaye naraje kandi twatanguye amezi yaheze nuko kandi byiga n'uko turi fatane jeni twa dunia n'abaniga ngakuri zawadi ukaba dusaba baduhamakaye kona bikoresha dufise byo kwishura intebe nizike ugasanga twicara abantu batanu ku ntego nini forome kandi baduhe byose kuko nani forome dufise baheruka kudupokeza muri uwo mwaka twandika ku mpapuro ibyo tunovye tukaca twandikako
Ilanzi Olivier n'umwarimu wigisha kuri Institut Corolla avuga yuko kuba abanyeshuri bo mu ngambi badahabwa ibikoresho by'ishuri ku gihe bigira ingaruka ku burezi bwabo
samushuri abanyeshuri atamani forme bafise atabirato bagwa ngo ntamakaye dufise ngo ntiturapokera kandi uko bari batebishye no gupokera byose bijya kwandomaja programme y'umuntu kutavanse
none mwe mubona bibagora gute nk'abarezi
bo twe bikugora kubera ko abanyeshuri bazi sorosoro igitigije ino munsi ejo cyo kiza uzamo musaje 10,200 ejo wasangaje 5 haje 10
ababyeyi nabo iki kibazo cyo kutabona ibikoresho bavuga yuko kigira ingaruka mbi ku bana ku buryo iyo byongere no kudakurikiranwa hafi abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma nzabona impasa vera afite abana batatu biga mu mashuri abanza
jewe igituma menya ko atamenya gusoma no kwandika izina giwe ryonyene ntarira munanira kwandika none wumva noza kwemeza yuko umwana azi gusoma no kwandika
wabiboneye
jewe narabibonye kuko umwana naramubajije amazina ari ku ifomo y'iwacu arayiyoberwa wenyine namubwiye nyandikira izina ry'iwanje ntajyazi kwandika kandi ari umwana yiga mu mwaka wa gatanu abo bana bariko barimuka gute hariho n'uwundi mwana yiga mu mwaka wa gatandatu hariho n'uwundi mwana yiga mu mwaka wa gatatu mwaba bose nta mwana n'umwe azi gusoma no kwandika nicyo nsaba nk'abo bantu b'abakobwa bariko barakura icyo mbona kuko n'ubundi ntabyo bakurikiye nuko badufasha bakabazanira imyuga yo gukora bakaraba ibindi bintu bashobora gukora kuko ntibazi gusoma no kwandika aseni nayo by'ukuri iradufukamye mu nda kuko nta kuntu nakumwe abana bashobora guhera ubwambere biga kugeza iki gihe mubona abana batararonka amakaye none ubu bariko bariga gute twebwe ababyeyi nitwe tugenda turiko turahangayika kugira ugende ukoreranira cyangwa abana bariko baragenda gusenya iyo inkwi zo kugurisha no kubabakira hariya bakababakira hariya kugira arongikaye n'ikarama
abandi babyeyi basanga ikibazo cyo kutumva indimi bigamo z'igifaransa kidindiza uburezi bw'abana baribona Rusi afite abana biga kuri Epeza wadi na pe kahunga niko na wabibona
nibikunda abana benshi bacu baje bazi kirundi gusa ariko bishitse mu giswahili naho ngo bahindure bakaca bacanga twe mu nkambi tubabwira ikirundi baje kwishura bakabwiga giswahili none ibyo bintu bizogenda gute bituma rero bumenyi bwabo bugabanuka
ubuyobozi bw'ishiramwe rishinzwe uburezi muri ASEL Action Aid byemera yuko uyu mwaka byatinze gutanga ibikoresho kuri abo banyeshuri kubera ibibazo bya virusi ya corona Bahamya yuko ibikoresho bizatangwa vuba mu cumweru gishize Action Aid yatanze ibikoresho mu mashuri yisumbuye mu ngambi ya Rusenda mu ngambi ya Rusenda hari impunzi z'abarundi zirenge 30 zageze mu mwaka wa 2015 hari amashuri abanza 8 n'ayisumbuye 6 yakira abanyeshuri barenge 13,000 b'impunzi z'abarundi bedasengabo ku bwaradijwe igihe Amerika mu rusenda mutara kivuye
inshuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukbil ya Baro wamfashije kubategurira aya makuru mbashimire mwese kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza
Radio ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi